Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eddie Rwema. Ikibazo cyaho ibiganiro bihuza abarundi byagombye kubera gikomeje kutavugwaho rumwe n'abarundi batandukanye. Ibi ni mu gihe Michel Kafando intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi akomeje guhura n'abantu batandukanye abashakamo ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu. Bamwe mu bo bamaze guhura barimo abanyapolitike n'abahagarariye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike. Hari bamwe bamaze kumusaba ko ibiganiro biyoborwa n'umuhuza Benjamin Mkapa byahagarikwa, ingufu zigashyirwa mu biganiro bibera mu gihugu. Hakaba n'abandi bifuza ko ibyo biganiro bikomereza hanze y'igihugu kandi ntibigire uwo biheza. Twabibutsa ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 7 umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa yabwiye Ijwi rya Amerika ko bifuza gutangiza ibiganiro nyirizina muri uku kwezi kwa 7. Ikiganiro muri isanga cya none kiribanda ku ruhare amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki akwiye kugira mu gufasha kugarura amahoro n'ituze mu Burundi. Abatumirwa bacu ni Gilbert Bekonjangwa uyobora ishyirahamwe Onolop Burundi rishinzwe gukurikirana amatora imbere muri yo na nyuma yayo. Bwana Beko, turimo turagerageza kumushakisha kuri telefoni, nitumubona ubwo turamuha ijambo. Turi kumwe kandi na Bwana Gabriel Rufyiri, no umuyobozi w'ishyirahamwe Olukome rishinzwe kurwanya ruswa no gusesagura umutungo wa leta. Ikaze mu kiganiro muri isanga Bwana Rufyiri.
Cyane.
Nk'uko maze kubivuga mu kanya, Michel Kafando intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi arimo arahura n'impande zitandukanye mu bibazo by'abarundi. Izo mpande zirimo n'abahagarariye amashyirahamwe ategamiye kuri leta cyangwa se adafite inyungu za politike. Muri ayo mashyirahamwe harimo n'ishyirahamwe muyoboye, ndetse intumwa zanyu zikaba zarabonanye nawe. Icyo mwifuza Kafando yakora ni iki, Bwana Rufyiri?
Cyo twifuza yuko intumwa idasanzwe mu nyamwanga mukuru wawe niyokora, nuko yofasha kandi yaranavyemeye kugira ngo amahoro agaruke n'ingoga cyane mu gihugu, kugira ngo abarundi baje kugwa by'iterambere. Ivyo nibyo tumusaba. Nta kindi kintu na kimwe gihambaye dusaba, n'ico cyonyine tumusaba yuko yofasha, akoresha ubuhinga afise, uburyo afise, agerageze kugira ico no kwita mu Gifaransa kudekortika, kuraba inyungu z'abantu zinyegeje kugira ngo izo zibanze zishwe ku ruhande mugabe inyungu z'igihugu n'abanyagihugu abarizo zije imbere. Ivyo rero twibaza yuko uya ntidukeka ko ivyo bizoshoboka, kuko uravye ingene afise umwete, umwanya twamaranye mu hijya yejo byarerekanye neza yuko afise ishaka ryo kurondera gutora umuti w'ibibazo agacarera fatakanya na Mukapa hamwe numu president w'Uganda abo bantu bose uko ari batatu n'abantu bayoboye ibihugu kandi nkababiri bo barakurikiranye ibibazo by'u Burundi kuva twibaza rero yuko n'ukuri hamwe ibibazo bitotora umuti mu Burundi sinibaza yuko byo bari ibintu bitumvikana.
Bwana Gilbert Beko Njangwa turi kumwe kuri telefone noneho uyobora ishyirahamwe Onolope Burundi nawe urumwe mubahuye na Bwana Kafando muvugana ni ibiki mwebwe nk'ishyirahamwe ryanyu mwamugerejeho yababwiye iki?
Ego murakoze tubanje kuramutsa abene gihugu b'Abarundi n'abanyamahanga bariko baratwumviriza nongera ndamutsa na Rushiri turi kumwe ku murongo. Twagomba kubabwira neza ibyo twashoboye kumubwira nyenicubahiro umuterukizi wa umunyamabanga mukuru wawo ni mu Burundi. Ibyo ntumwa rero ni ntumwa ikomeye cyane kandi ifite uburambe mu buzima bwa politiki na hariya mu gihugu ciwe Burkina Faso yagize ingorane nyinshi mugara zifatamo neza. Twaramushimiye cyane yuko yaduhamagaye hanyuma turamubwira ko dushigikiye cyane ibyo umunyamabanga mukuru wawe yamutumye gukorera mu Burundi ko kandi tuzomufasha kugira ngo imirimo ashinzwe azoyishyire mu ngiro neza. Icyo twamushikiriye twaramubwiye yuko twebwe aho tugeze amaso yuko mu Burundi hari amahoro ibiganiro hagati y'abarundi ko byabaye mu gihugu hagati kandi abarundi baronse umwanya wo gushikiriza ibyiyumviro byabo atanumwe avuyemo ubwoko bwose n'abanyapolitiki ko bashikiriza ibyiyumviro byabo yuko rero ubaho bigeze ari uko mu guhinyanyura ibyiza nshingiro ari ubwigenge bw'igihugu icyo ari cyo cyose kandi yuko bitegerezwa gukorerwa ko iby'abenegihugu bashaka hanyuma turamusaba yuko ahubwo yotubera mu ngoro akaduhagararira mu makungu akamenyesha abanyamahanga bari mu gihugu hagati no hanze yuko mu Burundi hari amahoro yuko abanyapolitiki bari hanze ni ba Kenya kandi nabo nyine yuko yogerageza akamenya abaribo kuko benshi baratashe abandi nabo baba batigaye hanze bafise ama nationalite donc uburenganzira bwo kuba muri ibyo bihugu bafise ama nationalite abiri nukuvuga yuko babayo kuko babishaka ariko ntibabayo kubera yuko baturatujwe na leta cyanke yabangaje. Duca turamusaba yuko aboba babona yuko batinya gutaha kubera ubwoba yuko yovugana na leta y'u Burundi akavugana n'abahuza nyine icyubahiro Yoweri Kaguta Museveni n'icegera ciwe ko facilitateur nyine icyubahiro William Mukapa bakumvikana n'abaprezida bo muri aka karere ingene bokengira umutekano abari hanze bashaka gutaha bagataha kuko ku bwabonerope Burundi turabona yuko bamwe naho baha ababacungera ko batemera batazokwemera gutaha kuko bafite yakazi abandi nabo basanzwe ari batagiye bagiye gukora akazi abandi nabo bagiye basanzwe bagiye iwabo
kubwawe Bwana Njango kubwawe
twaciye tumusaba yuko ibiganiro byogaruka mu Burundi abo bikabera ibujumbura kugira dutegurire hamwe amatora yo mu 2020 hanyuma rero ikindi twamusabye yuko twari twaranagisabye n'imbere yuko impunzi zotahukanwa byihuta izishaka gutaha zigataha haseri kabijamo n'abaprezida muri aka karere muri Est bakabijamo kugira ngo batandukanye abakurikiranwa n'ubutungane n'abari mu buhungiro atangorane bafise zindi z'ubutungane.
Bwana Njangwa guma ku murongo, guma ku murongo. Bwana Rufikiri, wumvishije ibyo Njangwa avuga? Aragira ati igihugu gifite amahoro, abanyapolitike bari hanze y'igihugu ni bake, n'abandi bariyo nuko bariyo ku bushake bwabo, ariyo mpamvu avuga ngo ibyo biganiro bikwiye kwimurirwa mu Burundi. Gira icyo ubivugaho.
Ibyo tuvuga nibaza ko tubwira abanyagihugu, Njangwa arabizi kuko turamaze kubivugana kenshi cyane, nuko ibyo Njangwa avuga nawe ndazi ko atavyemera, apfa kubivuga gutyo gusa arazi ko atavyemera. Turamaze kubivugana kenshi cyane kuko nta igihe ariko aravuga yuko ibiganiro vyobera mu gihugu.
Bwana Rufikiri buretse mumaze kubivugana akavuga ko atabyemera?
Oya, turamaze kubivugana kenshi, nibaza ko atobihakana, haba i Bujumbura, haba kwa
reka rangize. Bwana Njangwa reka Rufikiri akomeze igitekerezo cye, hanyuma nawe ndaguha umwanya umusubizo. Urakoze cyane.
Nibaza yuko Njangwa tumaze kubivugana kenshi, hari ibyo Njangwa avuga nawe nibaza kuri mwe narimo batemera, kuko haba Bujumbura niko ndavuga ko tumaze kubivugana, haba Arusha turamaze kubivugana, n'ahandi hishi duhora duhura turabivugana. Kandi ingena abivuga, wewe urumva ko mengo rimwe na rimwe haraho mengo aba yahindutse nk'umuvugizi, yahindutse nka Philippe Nzobonariba, ndabivuge gutyo wumvise ingena avuga. Mugabo n'uburenganzira bw'ibi byose no bimuhora, kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro ciwe. Nico gituma naje we nemera ko tubivugana nkashikiriza ivyo ishiramwe rikome n'abandi twiyumvira. Rero ico novuga ku byo ashikirije nivyo uko niko Njangwa abivuga, niko yanabivuze abibwira umunyamabanga, intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONI idasanzwe, nyene cyubahiro Gafando. Mugabo abandi nabo ni baravuze, nibaza yuko abizi ko abandi bavuze baravuga ingene byogenda, n'ishyirahamwe rikome naryo ni ryaravuze. Kandi turatanga n'amadokima, twe tuvuga tuti ibiganiro kugira ngo abantu bishobore kubafasha bose byoguma biberaho byariko birabera. Mugabo nti byose nibyoherera hariya, nuko huboneka icyo twokwita amasezerano y'intangamarara, hanyu bigaca biza mu Burundi hajije kuboneka amasezerano y'intangamarara, kuko ibizokorwa byose bizoshirirwa mu ngiro ibujumbura, ntibishobora gushirirwa mu ngiro hanze y'ibujumbura, ko ntibyoshoboka. Aho niho duhuriza na Beko, mugaho dahuriza kuvuga ngo uno munsi ngo nibahindura ibwizwa shingiro, arabona ingene ibintu bimeze akavuga ngo ibiganiro nibabizane ngo abantu bari hanze nabagiye kurondera akazi. Jewe nibaza ko hamwe umuntu nyene yiregagiza ukura kuzi, arazi ko hari abantu 500,000 hafi bari hanze kandi bagiye mu imyaka ibiri heze, abo kandi ndazi ko n'inshuti za Beko zirimo. Ibyo rero sinumva ko bose bariko baramwumviriza yobabwira ko bagiye kurondera akazi, yuko hari abantu bagiye kurondera akazi imahama, hari abantu bagiye kurondera akazi muri inakivari, muri ya makambi y'impunzi yo mu Buganda na mu Rwanda, muri Tanzania. Jewe sinzi ko mumbariza be kuko abo bantu bose bagiye kurondera akazi. Icyo nicyo kibazo cya mbere nobanza kugira, numve neza ko byishura kugira ngo bavuge ko bagiye kurondera akazi. Rero nicyo gituma nibaza yuko Beko n'ukuri turakunda kubiganira ko kenshi, mugabo nibaza yuko ngaho harutahuriza na gatoya, kuko nibaza batoro nk'isiguro. Hanyuma mu guheraheza kuciyumvira avuze ngo ibintu byose bimeze neza, kumera neza bivana n'uraba burya amahoro. Ndababwiza ukuri, murabizi hari umuhinga yitwa Maslow, Ibrahim Maslow, ni umuhinga w'umunyamerika
yagize ijigwa byinshi cyane ku mibereho y'abantu avuga atanga inkingi zishaka kuri zitanu mwizo nkingi zitanu avuga ibintu bituma umuntu yumva ko yorohewe mu buzima arashiramo nico bita ngo bezwe do sécurité rero mu bisanzwe umuntu wenyine ni wamenya ko afite umutekano cyangwa atawugira iyo rero umuntu wenyine hariho n'umuntu yiruka atakimwirukanye hakaba n'uwundi yiruka yigiviriye ibintu cyangwa kubivanya n'ivyo yabonye ku amatraumatisme yagiye arabona rero umuntu wenyine ubwite kiwe ni wamenya ati mfise umutekano cyangwa umutekano bibeko cyangwa uwundi ari wese ashobora kuvuga ngo ndafise umutekano ngo nunze ngo yego nibyo kubivuga ni byiza mugabe igihe abatarabona uyo muntu wenyine ko umutekano atawufise siniyumvira yuko hari uwundi muntu numwe uko yitwa kose uko asa kose uko ari kose avuga ngo wewe ngo umutekano ura ngo urafise umutekano ibyo nibishoboka nibaza ko yogenda beko kuraba ibyo muhinga Maslow yavuze nibaza ko yosha tahura nzi cyo ndiko ndavuga
urakoze cyane bwana Rufyiri nawe guma kuri telefoni bwana Njangwa ndaguha umwanya mu masegonda make cyane usubize ibyo Rufyiri yarakuvuzeho hanyuma nanone ugira icyo uvuga kuri ingingo asorejeho avuga ngo umuntu kugitike niwe umenya ko afite umutekano ntago arundi ugomba kubimubwira cyangwa se kumuhitiramo ko uwo mutekano awufite
egome urakoze ikintu cyonyene numva yuko tutoshora n'ukumvikana ko nuko yewe tutavuganye yuko tumaze kuvugana uko bya bivuze se nirwa ndabisubiramwo mugabo igikomeye nuko yo yari kuvuga ati abari hanze bakeneye gutaha abanyapolitike naba ati abo bantu rero barambiye yuko batagira umutekano batinya leta y'u Burundi ninaka akabavuga kuko muri politike nta gucanga ibintu ibiganiro byaraheze hasigaye bande batarataha ibyo akabivuga hanyuma mu nyuma akavuga akareka gucanga ibintu gucanga impunzi 500,000 bari hanze atanaharuye atazi n'abasina bari hanze nyene bangana
ariko imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko abarundi barenga 400,000 bari mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Burundi iyo ni imibare ifatika yashizwe ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye bwa Nabeko
nabyo nyene no kubiraba neza nabo nyene harimo muri bo abakeneye akazi baguma babunga ibitigiri bitagira umutwe n'amaguru twe twofata yuko ahubwo botandukanye izo mpunzi zahunze ubwoba zigataha kuko zahunze atangwani hari dotaha icyo duhurije ko ariko kiriho ni uko umuntu wese ataha ku bugombe bwiwe icyo ndagishigikiye udashikeneye gutaha naho hariho amategeko mpuzamakungu ashyigikira impunzi muri icyo gihe adashaka gutaha araguma yari gushika aho azobona yuko umutekano wiwe mu mutima utunganye akavuga ati jyewe ndizeye yuko ninataha taco nzoba abanyapolitike nibo tuvuga cyane cyane kuko nibo batumye abo bantu bataha bambe bahunga abo bantu benshi ariko aravuga bahungishijwe n'abo banyapolitiki dushaka rero kumenya muri abo bantu babahungishije ni bande bakiri hanze Rufyiri abavuge amazina yongera avuge n'icyokogwa kugira ngo abo bantu avuze amazina bashigikirwe n'akarere abakuru b'ibihugu bo muri aka karere umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawuni bafashanye kugira ngo abo bantu avuze amazina baronke umutekano batahe kuko twebwe ntidushaka yuko hari umurundi n'umwe aguma hanze dukeneye ko bose baza ni mu gihugu cyabo mugabe ibyo mvuga ndashobora kubyemeza ndashobora no kuvuga n'amazina y'abantu nzi naho bobaho umutekano batotaha abo ndabazi mugabo ntibikenewe ko ndabavuga ariko ndasabye yuko rufiri nk'umuntu ari mu mashyirahamwe adahana ibyicaro bya politiki uko abivuga agiye turazi nayo kandi turakundana nta ngorane n'imwe dufitaniye atanga impanuro zubaka bireka kuguma zidindiza abantu hanze kuko twebwe mu mashyirahamwe adaharana ibyicaro bya politiki icyo tugejwe no guhanura ni ukwerekana amategeko nge nakora tukasaba yuko amategeko akurikizwa mugabo ntitugume dukikiza dukekeza tuvuga ngo ujya ngo kubera afite ingufu naneshuye oya tugasaba yuko abo banyapolitiki bataha abavuga ko nge nta nabo mbona nta nabonzi kiretse abakurikiranwa n'ubutungane abo nabo rufira akemeza yuko amategeko yokora abo bantu bagacibwa imanza hakurikizwa amategeko mu nyuma nk'ibyo twasabye ujya mu banga mukuru wa ONU aserukira umunyanga bambe Michel Kafando ari intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi twamusabye yuko ONU itohirahira ngo ishigikire kudahana kuko kudahana ni ikintu kibi cyane kandi sabe yuko abakoze ibyaha bose bashobora kujya imbere y'intahe hanyuma bagacibwa imanza ngabo impunzi zigataha.
Urakoze Bwana Njangwa, urakoze
abandi b'abanyapolitike batari mu rwego rwo gukurikiranwa n'ubutungane nibatahe nibareke kuguma babesha abantu babanyagihugu ngo hari intambara bakitwaza ibintu byinshi cyane kugira ngo bavuze yuko amatora y'2020 ategurwa bavuze ko igihugu kibandanya gitwagwa neza kibandanya abarundi barime bimbure badandaze bunguke bigisha abana twebwe ibintu byose bikiye mu gikenye nta kintu na kimwe abene igihugu bagikeneye yewe nk'umuntu akurikirana amatora uwo bita observateur indépendant ndasabye yuko rufiri yumva yuko yotaha nawe nyene akaza mu Burundi tugafadikanya gucungera amatora y'2020 kuva mu ntango bakiriko barayategura hagati muri yo ari karaba n'inyuma yayo tukazoraba amatati yo mu matora tukagira ibyo dushikirije nk'abagabo nk'abashingantahe nk'abantu bafise ijambo ntihagire umuntu dusubira guteranya n'ubundi.
Bwana Njangwa
cyangwa umunyagihugu wese cyangwa umunyapolitiki uwo ari we wese cyangwa uri mu mashengero aserukira amashengero amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki abanyapolitiki bigenga bose n'abari ku butegetsi ibyo nibyo onerope basaba kandi nibyo nagiye njyangwa Gilbert Beko ndabasaba.
Mugerageza ariko kujya muhina amagambo kuko dufite umwanya muto kugira ngo tubone ukuntu abantu bose tubaha umwanya wo kugira icyo bavuga. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni kandi dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza aba batumirwa bacu. Bikorimana mwiriwe neza. Mwiriwe Bikorimana.
Mwiriwe neza.
Gabanya radio yawe, uri hehe?
Ndi Matana.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanje mere kuri kintu gitoyi, umuntu afite umubyeyi mubi aramwuba. Amahitiye kumwubaha tuve ngaha mu ndiri y'Ikirundi twafite twubaha ababyeyi ukameze kose ukamwubahiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe wamwubahirije Jerome kuko iyo tudaherwamwo twatewemo amabwire mabi n'abazungu badupima amazuru badupima rero politiki yacu yatiteri ihindukira uko nyene iza politiki igoye ntiyumvikane nicyo gituma ubu rero kubera sisi cyabyenke nyinshi bareke bajya bize nabo bakorane n'abize batabyigira hamwe bareke kuguma basabahunga undi akatoriki usanga bari kwakira nkaninde baba bari kwakira nkaninde nayo ndinde abarundi basa bitwemera batabatekana tuga tujya ku murongo umwe nubu muri kamuravuga ibyo bijyanye n'abahunze yesi sebene mama bahundira cyaba tane bose bari kuba saba insono barundi cyirikije kugira bagaru nange nasika na barundi cyane ati ngatete ntibaje bakasabane ndango base kuba wase kuba rekura muyo mwanje nano kubaraba ndiye kubaraba kanyira kuba zo da basinzira gutoro kabitsanze yena sanze ipolitike y'u Burundi yaba karamafunga zigiye bajya bajya hande guhunga ibintu byarahinzwe tukaba tubashyira igihugu cyacu.
Urakoze cyane, ibitekerezo byawe birumvikanye. Bwana kuri telefoni dufite na Muhammad, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, murakomeye.
Yego, uri hehe?
Ndi ku mugwa mukuru w'Ubujumbura muri zone Kamenge.
Ikibazo cyawe?
Yego, ikibazo cyanjye muremure n'uwo dusanze tubaye twitaterwa n'amakenga n'abanyepolitike bamwe bamwe. Mwebwe mubisanzwe abantu benshi barahunze igihugu bitewe n'abanyepolitike bamwe bamwe bakunda kurondera inyungu zabo. Twe tusaba bamwe ngo bahunze igihugu ko bogerageza kugaruka mu gihugu ko agenda umuntu umwe w'igihugu basanzwe. Mugabo umwe muremure turabonera hafi ibibazo n'ingorane zitandukanye mu gihugu. Ama tukaheza tukategura kazoza mu gihugu cyacu kuko umwe muremure bari hanze baguma bavuga amajambo yo guturira igihugu. Mu gihe hari amajambo yo guturira igihugu sinyumvira ko turiko turarunga umutekano bamwe bamwe bari hanze kandi babandanye bavuga nabi. Mu bisanzwe ubu mwanya igihugu kiratuzi. Amajambo make kwari gusaba abanyepolitiki bamwe badakurikiranwa n'izazira kuzuye mu gihugu ko butakubwira dutunganye igihugu cyacu.
Urakoze cyane. Urakoze Bikorimana na Muhammad, bose basa nkaho batangaga ibitekerezo. Hari n'abandi batwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Afazari Pasteur yagize ati amahoro azaboneka mu Burundi ariko buri wese aretse kureba inyungu ze bwite, akareka kwita ku nyungu z'ubwoko bwe, akareka guharanira agace aturukamo, ahubwo Umurundi akumva ko ari umurundi mbere yo kuba ikindi icyari cyo cyose. Abanyapolitike bagakunda abaturage, abaturage bakibona muri politike bakubaha abayobozi, abayobozi bagakorera rubanda, naho ibiganiro byitwa iby'amahoro bizahoraho ariko nyamara nta kizavamo. Ngo Imana ikomeze ibe hafi y'Uburundi. Bwana Rufyiri, gira icyo uvuga kuri ibi ngibi. Ese mwebwe ubwanyu nk'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike, uruhare rwanyu ni uruhe?
Nagira nkundira imbere yuko nishura kuri ico kibazo mbanze ubwa mbere mvuge ku kintu kimwe Beko yavuze, kuko yavuze byose no bivuga ko byose Beko jewe sinumva ingene avuga ngo bamwe bavuga yuko babahungishije abandi nabagashaka kubahungisha. Mbe nkuba ariko aravuga ngo jewe ni nta bashatse kuvuga iki, sindavyumva, naramubwiye ko nahunze. Rero nibaza yuko akwiye nahone kuzararaba kiwe munsi na umunsi no mvuga no bivuga siwe yo bimvugira. Ivyo rero nibaza ko yo mfasha kandi nawe nakifasha akakuza aravuga ibyo umuntu atavuze byo bavyiza gusumba, kuko arazi ko kuko navuze numugenzi turavugana mbuga sindi baza ko ndamubwira iyo jambo numunsi numwe. Icyo ni ca mbere. Ikigira kabiri ni ijambo muvuze uyu munywanyi wanyu yanditse kuri Facebook, niwe jewe duhuriza ko turahuza ko ibi yavuze ibiganiro bizohoraho, abantu bazoguma baganira kandi kinisho nibaza yuko gihambaye. Hanyuma kindi niki bavuze cyuko abantu ba botaha, nabisubiyemo nabivuze, gutaha umutekano umuntu wese tweze n'ibyo twifuza ko botaha, tweze dushaka ko botaha. Ariko igihe umuntu ataragira umutekano leta niko kazi kayo, nibabandanye bababwira batahe, nibumva ko uzo bayumva ko afite umutekano heza atahe. Mugabo sinibaza ko Beko ariwe yobibabwira ngo nibatahe, kuko sinibaza ko abifitiye ubwo bushobozi n'uburyo. Nabivuze leta irafise umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba, ibyo azobivuga aheze atanga ibyo byemezo baheze batahe. Mugabo twebwe nk'uko waruheje kubivuga nagira mvuge ku kibazo warutubajije ko watubajije ikibazo uruhare rw'amashyirahamwe yigenga. Amashyirahamwe yigenga mwijambo rimwe mu gifaransa gira ico bita vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne ni kuvuga abantu batowe bakaba batwara igihugu, twe tubashinga ijisho kugira ngo turabe ibyo bariko barakora, nico dukora nta kindi. Nkubu umuntu ariko arumviriza bamwe muri twebwe urumva neza yuko sinzira yuko vigilance citoyenne ari kuvuga nk'umuntu avugira leta. Ibyo si nibaza ku ibyo oya biri mu mategeko ya societe civile. Societe civile imaze imyaka irenga 2000. Imaze imyaka myinshi cyane societe civile, uravye imyaka imaze ku isi yose ikora kumwe. Nta hantu namwe societe civile ivugira leta, jewe ntaho ndigira ndavyumva, ndavyumva mu Burundi gusa. Rero nico gituma nibaza yuko twokumvikana tukumva ico ari cyo vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne ukora akazi uraba ingene leta iri kwirakora, nta kindi. Ibindi byose umuntu akore ruhande yico aba ari kwakora ibintu atari ya societe civile. Naha rero twe turiko turavuga tuti uno munsi mu Burundi hari ibibazo bihambaye cyane, ni ibibazo bijanye n'iby'intwaro rusangi, ni ibibazo bijanye n'iby'intwaro ibereye bonne gouvernance, ni ibibazo bijanye n'iby'ubutunzi. Ibyo bibazo bitatu ni bibazo nibaza yuko uno munsi amashirahamwe yigenga ari byo bibazo yatuza gukorera ko cyane. Ibyo rero si nibaza ko Beko uno munsi ashobora kubihakana. Uburundi kuva amasezerano ya Arusha asinywa gatangura gushyirwa mu ngiro mu mwaka 2005, amakunga amaze gutanga amamiliyaridi arenga 10 y'amadolari. Urumva icyo ari cy'amamiliyaridi 10 y'amadolari ingena ngana? Ayo mafaranga twari twiteze yuko tuzoba dushitse kuri ku munani ico kudufate kuhungena urugero rw'ubutunzi ruduga, ariko uno munsi turi munsi y'ubusa. Beko ibyo arabizi ntiyo bihakana, ariko ibyabitumye ni ivyo nyene by'ibibazo by'abanyepolitike yari ko aravuga aho duhuriza ko usanga barondera inyungu zabo. Kandi ahandiko ndavuga abanyepolitike mvuga bose araba muri opposition ari n'abatwara ubu bose, usanga uri kurabitegereza neza usanga umengo barondera mu byukuri inyungu zabo rimwe na rimwe. Uzobitwereka uzotwereka imigambi tukabona ko twashyira igihugu ku murongo. Nico gituma rero twebwe uno munsi nk'amashyirahamwe yigenga twifuza yuko abanyepolitike boshira imbere ibyo twokwita les valeurs, ni ukuvuga ibintu mfatirwa k'abanyagihugu bose bakumva yuko ari ngombwa, mugabo ntibarondere inyungu zabo. Twe nk'abanyagihugu numva bitoshoboka ko twabyemera.
Urakoze, guma nawe ku murongo. Bwana Njangwa, hari undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika witwa Felix Sindayigaya nawe watwandikira agira ati nk'intererano jenotanga nuko ayo mashyirahamwe yosaba inshuti z'u Burundi kugira zifashe impande zibiri, avuga ko ari leta n'abatavuga rumwe nayo zikumvikana mu kujya mu biganiro bidakumira kugira ngo abarundi turuhijwe n'izi ndyane turuhuke. Nta kuntu leta cyanke abatavuga rumwe nayo hari uwo vuga ko akunda abarundi turimo twita akunda abarundi kandi turimo twicwa n'inzara, indwara zitandukanye ziva ku bukene bitwugarije. Iyo wumvishije ibi bitekerezo by'uyu muntu, wowe ubona umuti wava hehe?
Ego me izo ni vyifuzo kandi ni vyiza, mugabo ico boba batamenya nta numwe muri twebwe twese tuba mu mashyirahamwe adahari n'ibyicaro bya politiki cyangwa twigenga nta ukunda abenegihugu gusumba leta, kuko leta ihari ni leta yatowe n'abenegihugu kandi irakunda abenegihugu gusumba abatari bake muri abo baba bariko baravuga ibyo. Ni ukuvuga yuko abashinga amateka cyangwa inzego zose zatowe zikorera bene gihugu bazitumye, ntizikorera ibyiyumviro by'umuntu umwe umwe. Ni ukuvuga yuko rero ego ko hoba hariho inzara cyangwa hariho ingorane z'umwimbu mu gihugu, byinshi byavuye kuri iyo politike mbi nyene ikogwa n'abo bantu binyegeza badashaka no kuvuga bati twebwe ni twebwe duserukira umugwi kanaka. Ntabwo bavuga ngo ntibavuga rumwe na leta, uwo babaza umwe umwe uti wewe mbega wewe ntuvuga rumwe na leta, wotora bake badashobora kukubwira icyo baba bari kubara pfana leta uno munsi cyotuma badakorana n'iyo leta cyangwa cyotuma bataba mu Burundi. Iyo niyo ngorane rero nyamukuri hari y'ikinyoma, kubesha, kurondera ugwenge bwo kuguma bazungurutse ibintu. Mugabo aho kuvuga bati reka dusabe, mbega ntiwibukaganya kubaho mumenyesha makuru yuko kugira ngo ubumwe bwa Buraya buhagarike izo mfashanyo. Hari abantu mu mashyirahamwe adaharanira icyicaro bya politiki no mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta, bamwe bamwe bagiye ngaho onye baragenda barashyigikira ubumwe bwa Buraya ngo nibufatire ibihano mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero bageze aho bavuga ko bakunda bene gihugu yuko ari uko bakenye bamerewe na kandi iyo nzara aribo batumye imfashanyo zidashobora kuza, kuko bashaka yuko leta iganira n'abagombye kuyitembagaza mu 2015 abantu bagomba gufata demokarasi. Aho niho hari ingorane rero, kwanga kudaha guhana ibyaha, bagashaka yuko abakoze ibyaha badahanwa baje mu biganiro.
Hanyuma kuri wowe kuri
biganiro rero byaraheze bibera mu gihugu hagati, abene gihugu barafite aho bahagaze n'ibyo bashikirije, ibiganiro bibera hanze nabyo abariko barabikora bavuga bati twebwe turafite ibyo dupfa na leta, nibivuga amazina bace bavuga nabo baserukira.
Kuri wowe bwana Beko, buretse gato kuri wowe ibiganiro bibera mu gihugu byaraheze, abari hanze wumva ko abashaka kubijyamo urashaka ko bivuga kugira ngo bamenyekane kugira ngo babe bajya muri ibyo biganiro, ese waba wemera ko ibiganiro bikenewe?
Ibiganiro birakenewe bizobandanya.
Hanyuma bizahuza nde noneho?
Bihuza Abarundi bose, bihuza abanyapolitike, bigahuza amashyirahamwe adaharanira icyicaro bya politike, bigahuza abigenga, bigahuza abaserukira amashengero, bigahuza n'Abarundi benshi bafite ijambo mu gihugu. Mugabo ibyo biganiro bikaba mu gihugu hagati kugira bagende barakosora utuntu twose twoshobora tubi turi no mu mategeko cyangwa nk'ibyo hari mu masezerano y'Arusha boba bari bagiye gushyira mu ibwirizwa nshingiro kugira ngo habeho irindi bwirizwa nshingiro rigororotse rimeze neza yasubira guteranya Abarundi umwe wese ngo arisigure uko ashaka, bagira intumbero imwe y'uko risigura kandi bashyiremo ibintu bishobora gufasha abene gihugu n'abantu bose baba mu Burundi n'abanyamahanga bahaba, bagire amategeko bagendera ko, ariko ntihagire umuntu asubira kwiyumvira yuko ibiganiro byokwama biriko birabera hanze nk'uko umenga mu Burundi ntihagira abashingantahe. Aha mu Burundi hariho ujya mugwi ugejwe gukuraba ukuri n'ukurekuriranira severe, hariho ombusumani, hariho dukeneye yuko nyine icyubahiro Kaguta Yoweri Museveni umukuru w'igihugu cya Uganda akongera akaba umuhuza mu biganiro by'Abarundi, na nyine icyubahiro William Mukapa yahora atwara igihugu cya Tanzania, yuko bumvikana kugira ngo ibiganiro babiheze bibera hanze bihere, hanyuma ibiganiro bibandanye Bujumbura nabyo nyine bihere n'ingoga kugira ngo amatora y'2020 ategugwe intwari ibereye ibandanye gukora agateka kazi na muntu kabandanye gushigikirwa, hanyuma turabe yuko ubutungane bukora kuri bose kandi bwigenga.
Urakoze
cyane twebwe, amatora agende neza, demokarasi itsimbatazwe, ntihagire umuntu n'umwe asubira kuguma yiyumvira yuko adatsinze amatora acagwana.
Urakoze
cyarondera ibiganiro.
Urakoze
cyarondera ingena tembagaza ubutegetsi ku ngubu.
Goma kuri telefone, reka dufate nabandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ahmed wirwe neza.
Wirwe.
Uri hehe?
Kirundo.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ngiye ndashaka kubaza Gabriel Firi, mbega ko bavuganye n'uwaserukiye n'intumwa yawo ni bo bavuganye ku byerekeye amashyirahamwe adahanije ibyicaro bya politiki ko bahunze, bakaba bahunze kubera bari konyine barabiruka ko hanyuma bo icyo kibazo baba kibwenye kugira ngo bashobore kudotaha batahanye n'abantu babacungerera umutekano kuko mu gihe wari kabwa ko bashobora gutaha ntibashobora gutaha kuko leta nka Pacific ni ntazwi ntashobora gutaha kuko atashe ni nko mu kuzimu yoshikira niko no vibaza
urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe Ahmed bwana Rufyiri subiza ibyo bibazo bya Ahmed nyuma ugire n'icyo uvuga kubyo njangwa avuga ngo ibiganiro bibera hanze ntago bigikwiye umuhuza kwiye kubihamagaza nyuma kabisoza ibindi bigakomereza mu gihugu cy'u Burundi
yego nivyo mugabo nagomba nyakubaha mumenyesha makuru ndagusaba uzuramubwira zaragabanya avuge make kugira ngo twese tuvuge ibi tunganye umwanya kuko ntarifashije amuna shaka kurirekura sinzi gituma hanyuma ico nagomba kuvuga kwiki mu nywanya shekirije ni bimwe navuga ngaruka kuri mwe navuga kare burya umutekano w'umuntu n'umuntu wenyene yumva kwa ofisi sinibyo nibaza nta yindi nyinshi numvaje we notanga umuntu niwamenye niwe yumva wenyene ko afise umutekano ico sinibaza ko ari beko yubwira umuntu ngo natashaje ntatahe uwagumye mu gihugu na wene ari mu gihugu hariho nabantu bari hanze bashavura ngo harabari mu gihugu erega nivyo bibazo bihari abari mu gihugu na bamwe bati bari hanze bari bagumiza mu gihugu urumva rero bamwe nabandi bivanye n'inyungu babifisemo usanga barondera ingene bakwega ibi nabiri mugabe ikibazo cy'umutekano ndabasavye umuntu wari we wese bakirekere umuntu wenyine ugiticiwe nibu leta nayo niyabona yuko ifise ibikwiye byose kwa abantu bata izo hizi byivugire yo nyene n'ukuri ndasavye beko ariye gusubirira leta kuko sinibaza yuko yahindutse umuvugizi wayo ico nico no bigira ico ndabivuzeko hanyuma kubijanye n'ibiganiro byuko byoza mu gihugu nabivuze beko tumaze bibi biganiro byo mu gihugu twe twaramubwiye nk'ibiganiro byagizwe na CNDA yiko tutavyemera kubivyo ituma tutavyemera twarayivuze tumaze no kuvyandika kenshi sivyo tunyegeza ivyo hanze navyo nibaza yuko beko azi uruhara rwa Museveni azi uruhara rwa Mukapa azi uruhara rwa Nations iri ndugwa abandi bose rero uno munsi ico twibaza ahubwo kubera twumvise yuko batangaje ko mu mpera z'uku kwezi hazoba ibiganiro niyumvira yuko ahubwo beko yoba aritegura karondera intererano yoterera ibyo byose agaca bivuga kugira ngo izo byose ariko arashikirije abije mu rwandiko hanyuma hari ikintu urumva beko kiriho kirantangaza yarabonanye na Gafando abandi bose baratanze amadokima mugabo wewe nta dokima yatanze nkeka ariye zitanze nkeka hanyuma mugabo niyumvira yuko ikintu gihambaye uno munsi nuko abantu botanga ibyo bintu byanditswe ibindi bakabivuga kugira ngo bagende badufashe gutora umuti w'amatati uhari jewe twe mwishira mu rikome nk'abantu turaba ibintu by'imbireho myiza y'abanyagihugu no kusabikanya ibyo abagihugu ifise twebwe dusaba yuko ibiganiro byonyaruka aho turahurije na Beko twipfuza ko ibiganiro byonyaruka n'ingoga cyane kugira ngo ibibazo bihari uno munsi bibazo bitariko birigo bitariko biravugwa ibyo Beko ariko aravuga uno munsi ejo bizomugora ko abivuga kuko ikibazo kijanye sinzi ko nobandanya kuko sinifuza gufata umwanya nk'uwo Beko yafashe
reka dufate undi muntu umwe kuri telefone hanyuma dukomeze Jean Marie wirwe neza uri hehe
ndi Bujumbura
ikibazo cyawe
narifise akabazo nagomba kubaza babatumire urabona mu Burundi iyo amatora abaye hama haba akajagari bamwe bakayemera abandi bakayahakana ako kajagari katwara abantu ku biganiro ibyo biganiro bigatuma uwatsinzwe n'uwatsinze bicarana none ubwo ntiyo bari strategi politiki bariko barakoresha kugira umuntu wese azobona ko atsinzwe yamacatera akajagari mu gihugu abanyagihugu tukatikirira hama nabo bakajya mu biganiro bakaganira maze bakaronka ibiki byaho mugabo natwe twagiriwe nabi turonke intahe ntitunganirize none ubwo twe abanyagihugu bato batize ibiganiro byabo tuzunguka mwiki icyo cyari nicyo kibazo cyane
urakoze cyane bwana njangwa mu magambo make cyane masegonda make cyane
twebwe twosaba yuko
bakora ubutungane kunyarutsa amadosiye kuba ariko barakurikiranwa n'ubutungane kubyerekeye iby'uko nka Pacific ngo atashe ngo yogira ingorane Pacific yogira ingorane kuko arafite ibyo yagirizwa n'ubutungane mugabo icyo yogira ku ingorane bo murengutse imbere y'intahe nta kindi hanyuma akera canke agacibwa urubanza ibyo nibyo numva jewe ikibazo nacyo cyerekeye yuko amatora igihe cyose abaye hari abantu bama baca bagumuka ngo amatora barayavuyemo canke bakayanka canke bakayemera yuko yabaye neza mugabo agaca bica abatowe abo rero bariho mu Burundi kandi n'ukuri n'ubu Imana idakinga mu 2015 zarahatswe gusubira ubu rero twebwe dusaba yuko ahubwo demokarasi yo kwigishwa neza kuko demokarasi hariho abayigize ubwa mbere igikoresho kubera yuko ababatumye bababwiye bati mu Burundi ntazohigire habaho demokarasi itsimbatare Burundi nibuze bwigere butwagwa n'inzego zatowe abo rero bariho hariho umugwi w'abantu udashobora kwemera amatora uwo mugwi rero niwo ukwiye ahubwo kurondegwa neza buhoro buhoro kugira ngo wigishwe neza iyo demokarasi mugabo turaryohewe cyane twebwe muri Onerope turavye ingene ibintu biriko biragenda nuko abo bantu bariko barakura n'abantu bariko barakura bafite imyaka nibaza yuko ko mu myaka 10 nibaza kwizo ngorane ngira ngo zitazo sura kubandana
bwana njangwa tuvuge ko umuhuza mu biganiro by'abarundi mu nama arimo gutegura yari yatubwiye ko izaba mu mpera z'uku kwezi yemeje ko cyangwa se ategetse ko ibiganiro bikomereza mu mujyi wa Arusha kandi bikaba ari ibiganiro bidaheza mwebwe ko mutsimbaraye ku cyifuzo cy'uko ibyo biganiro bijya mu Burundi icyo gihe bizagenda gute
twebwe turashyigikiye cyane umuhuza kuko umuhuza mu Burundi nta kibi kiwe ahuza abantu kandi agahuza ababishaka mugabo mu gihe ibiganiro byobandaniriza hanze gucyo onye bigasubira kudutwara umwanya nk'ujya byatwaye mu 2000 twebwe muri Onerope nizosubira kugenda iharusha twebwe
urakoze
tuzoca tuguma mu Burundi
urakoze
usubirayo
urakoze
ibiganiro mu Burundi twebwe nizosubira kugiharusha
urakoze no bwana Rufyiri wumvisha ibyo umuyobozi wa Onerope avuze none mu gihe koko hari abatsimbaraye ku cyifuzo cy'uko ibiganiro bya Arusha bihagarara bigakomereza mu Burundi icyo gihe amaherezo azabarayaye
ibyo ntibishoboka kubivuga ni kimwe ni ibyifuzo umuntu arabumviye bariko arabivuga gutyo erega niyo nabibabwiye abanyepolitike bamwe bose bagira imikenyuro yabo mugana ukora ko iyo mikenyuro bariko barakora twebwe abanyagihugu idufasha twebwe nagira ndavuge mu ncamake icyo nibaza gikwiye uno munsi umuhuza Museveni n'umuhuza Mukapa nibo bitwa mu gifaransa regara za Korodarusha nibo basinye ku masezerano ya Korodarusha kwa mediateur ugiye kuyasoma ucubibona neza abo bantu rero barazi ikibazo cy'u Burundi nibamaze imyaka 2 bariko barumviriza abarundi barazi ikibazo cy'u Burundi twebwe rero mu kwete twabandikiye mu minsi 3 iheze twabasabye yuko botuzanira ico twise pre accord no kuvuga intangamarara y'amasezerano babituzani kuko na kimwe bataza ubu babikorane na gafana twaramushikirije makete yose hanyuma utazogenda Arusha cyangwa atazogenda handi uwo muntu uca tubona ko ariwe atagomba kwa mahoro agaruka mu gihugu ibyo nibyo nibaza ko byoroshye cyane kumva hanyuma ibya Bekovoze duhuriza ko nuko mu byukuri hariho abantu ibiganiro ariko barabikamisha ibyo navyo nta uhava abideha nibyo batashaka ko bihera abandi nabo bakavuga bati byo babiratevye twobatura turironkera utunaturiya ku gihugu gucyo gucyo gucyo. Abo bantu rero nibo twasavye kumuhuza n'abandi bose burabira hafi bakara abo bantu baribo kuko bari ku mpande zose. Mugabo tubona ku ruhande rwa leta umengo nigo rubikoye mwemwo cyane, ariko rero bose bokumva ko abanyagihugu no munsi bari mu bibazo bidasanzwe. Twariko turavuga ibibazo by'ubukene, ibibazo byo kwiyumvira kazoza, kuko nk'uno munsi abantu batariko bariyumvira ingene igihugu mu myaka 20 imyaka meze twizo bakimeze cyese numva abanyapolitike uko bo bari nuko babameze kubera inyungu z'umuntu cyangwa inyungu z'akagwi ukacubigurisha inyungu z'imiliyoni 12. Uyu muntu none yocavuga ko ari umunyepoli akina politiki imeze gute? Nisho ni zero twiyumvira yuko bo tuzanira ayo masezerano tukabona ibirimo hanyuma tugaheza tukabishigira cyangwa tukavuga tutabishigikiye kuko turazi ko abahuza babizi byose.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Nzokira wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi mu Burundi.
Ikibazo cyawe.
Nasa kumbarizo batumire. Ese yuko babonanye n'ujyana n'ingenzi n'umwe yawo ni kafando. Bika mu byo abantu bari kubona ikibazo ngo ubuge hari hari mu nzira bene wacu bahungiye amahanga y'igihugu akandi kugira ibintu bimwe neza mu Burundi bigaze ibintu abantu bamaze gutahura. Ubwo tugiye turavugana bahaje ubusanga kumbura ibihugu bahungiye mu buryo bari intambamye kugira abahungura. Ugasanga dufatiye nk'akarorero ngaha hakugima hama kandi cy'abagenzi hafi bahungiye ako ugasanga hari intambamye cyane abategetsi n'umunyegihugu hari intambamye cyane batahuye. Ega umugeni umwe yawe ni kafando baba iki kibazo baba kimutuye hari cyo yarumire kuri iki kibazo cy'abakanye umuntu. Hano kandi twarishye murakoze.
Urakoze cyane bwana Rufikiri. Icyo kibazo cy'abantu bashobora kuba babuza impunzi gutaha, mwebwe mu bushakashatsi bwanyu hari icyo muzi?
Nibyo ize nibishobora kubura kuko nabivuze yuko bamwe bamwe bose bagira inyungu uko wumva leta iguma ikora ibishoboka byose ngo babatahe irafise inyungu yuko bamwe babataha. Hariho rero nabari hanze ibyo usanga babigiramo inyungu kuko twe nk'abantu bo mu mashyira hamwe yigenga twe tuvuga ibintu uko biba bimeze uko biba biri. Mugabo nabivuze n'ubu ndabisubiyemo, nta muntu ashobora kubuza umuntu ashaka gutaha, ni nk'uko ata muntu afise uburenganzira bwo kubuza umuntu ashaka guhunga. Ibyo ntibishoboka. Nta muntu umuntu agumbwira ngo mpunge nk'uko Beko yari ko arabivuga cyangwa sinohunga ngo nuko bikabivuze cyangwa undi wese abivuze cyanke ndi hanze ngo ntahe ngo nuko nakabivuze ngo ntahe nta ntumva ku mutima biriyo. Nico kibazo rero abantu bafise ibyo birahari. Mugabo umutekano n'umuntu ugiti ciwe yumva kwa ufise ibyo rero mariko muravuga nibyo harabaye mubwiye babe kubara bimubwiye yuko butaha buyo bafasha. Mugabo wewe cyari kimuzanye kwari kugira ngo yumvirize abana bariya. Ico nibaza yuko wewe yaraje kumviriza abantu hanyuma bari bafite amadokima barayamuha nkuko ishamo rikomeje yabwiye twaramuhaye amadokima twaramuhaye impapuro twari twakoze ngo twabihereje n'abahuza. Mugabo ikintu cihuta nibaza ko tugiye gushimikira ko cyane nibaza ko ari ibintu bibiri twumva ngaha twumvikanye ko na Beko. Mbega none ko twese ko turavuga ibiganiro tuko turavuga amatora turiko turavuga impunzi n'ibindi, mbega Burundi mu myaka 20 uzabumetse gute? Ibyo nivyo bibazo dukuye kwiyumvira kuko hari bibazo no munsi tariko biriyumvirwa ko ariko ari bibazo bihambaye cyane n'ibyo ariko aravuga by'amatora bishobora kugorana. Avyumva vyumve Beko twiyumvira ingene Burundi uno mu myaka 20 mu gihugu aho umupfaso na vyarabana batandatu mu gihugu Burundi ari cyo gihugu cyanyu uno munsi gikenye mu gihugu uno munsi ubushomeri buruko buruno munsi mu gihugu igihugu gifise urwaruka rurenga ibice 50%. Ibyo bintu sinibaza Beko umunyepolitike atari yumvira ku ibyo bibazo ingene Burundi je buzaba bumeze sinumvuye mu politike politike kwakini yariyo naha twe na Beko twatubwi gukorera ahubwo gusumba kuza kuvugira abakuze bashobora kwivugira abo nyene. Tugerageze tuvuge ibyo bibazo bihambaye nayo kuza kuvugira abantu bashobora kwivugira sinibaza yuko abanyepolitike barashobora kwivugira sabana twibwo muri societe civile tuza kuvugira abanyepolitike. Reka tuvuge ibibazo bihanze igihugu.
Reka dufate umuntu wa nyuma kuri telefoni. Irakoze wiriwe neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ego
Jewe nagira ngo ntangure na cyane cyane shimire Rufiri.
Gerageza guhagarika gushimira vuga ikibazo cyawe dusigaranye iminota itarenze
ikibazo cyaje ikibazo cyane nagira mumbarize mbaze Beko kubyo twumvise ariko arashikiriza ni kuvuga ko twebwe muri iki gihugu cyacu Burundi ingorane ziriho ziriho nareke kwirengagiza ingorane ziriho kandi igihugu n'icya bose twebwe icyo dubona gikwiye nuko aba bose abanye politike boje hamwe atagusobanura ngo yagize kugira yagize iki kuko nta numwe yera muri iki gihugu bose badufitiye amakosa twebwe abene igihugu batoba dufitiye amakosa ahubwo nibagire bagende muri ibyo biganiro banyaruse nk'ubu ikibazo cy'inzara amatara ntayo mu gihugu urumva yuko ni ibintu biteye agahinda biteye umubaro cyane gose
urakoze
twagomba kwagomba gusaba yuko ahubwo izimpanuro baze baratanga impanuro ndiko ndaraba nka Beko asa n'uri karateranya
urakoze irakoze bwana Beko mu magambo make cyane ngo murasa nkaho muhishira ibibazo kandi bihari
banyiyumvira ko atari byo mbega ninda tubugije gutera imbere nitwe twibuza gutera imbere mu gihe twama turiho turatana ku mwikomo tukanka icyo bita competition nitwemere kujya mu ihiganwa kandi abarundi twamye turi abantu dukunda ihiganwa no mu ishure mu Burundi barahiganwa ubaye uwa mbere bakamuha agashimwe kandi abo bigana bose bakamwemera gushika naho yaheza amashure bakavuga bati urya muntu yarandusha ubwenge yarabindusha ibyo mu ishure ubu rero aho byabaye nabi ntibakemera guhiganwa abahiganywe bagatsindwa baca bashaka guhindura ingendo bagakoresha igikenyi ibyo nibyo bibi ubu nayo handi icyo nico cyishe rero ubu kubera badashaka bavuga ngo baba bugiye gutera imbere ninde yaba bugiye gukora ninde yaba bugiye kurima ninde yaba bugiye korora ninde yababwiye yuko bategezwa kwama iminsi yose bariko biruka mu bya politike bagakwegera urwaruka muri politike bakarubujana mu migambwe bakaruburagiza hanyuma rero bigaca bivamo guturatuzanya kwangazanya gusahurana kwicana ibyo si twebwe abarundi tubigira tubajya tujya guta umwikomo ku bandi bantu ibyo rero twe na Rufiri nk'uko abivuga n'abarundi bose bafise umutima wo gukunda igihugu ibyo nibabyumve babyemere tureke gutana ku mwikomo dufata ingingo yo gushyira imbere neza y'abene gihugu y'abana bariho n'abazovuka y'abantu bariho bakuze n'abari hagati na hagati n'abasaza n'abazovuka tureke kwama iminsi yose turiko tuvuga ngo ume ngo leta yakoze iki benye yugiye mu ihiganwa bagomba ko leta rero ibareka bagatsinda amatora batahiganye
urakoze
uyu mugambwe uzokwemera
Bwana Beko nta mwanya dusigaranye umwanya utubanye muto cyane mu gusoza mu masegonda atarenze 20 Bwana Rufiri niki mubwira abarundi niki mwifuriza abarundi
ubwa mbere nuko twifuza ko amashira hamwe yigenga akora akazi kuguhanura akora akazi kuba hagati kandi kiraza kwishyira hamwe rikoresha ikintu bita violence ntashyira hamwe haba mu majambo haba mu bintu ibyo aribyo byose amashyirahamwe yigenga akoresha la no violence
Beko
kabiri dusaba abanyagihugu
Beko nawe masegonda 10 icyo wifuriza abarundi muri aka kanya
ndabifurije gutsimbataza amahoro n'umutekano nk'uko bariko barabikora nifuza yuko ibiganiro byohera n'ingoga ibiri hanze bikazi Bujumbura tugaca tubandanya dutegura amatora twongera twiteza imbere
Gilbert Beko umuyobozi w'ishyirahamwe Onolope urakoze cyane
murakoze gushima nyakubahwa
Gabriel Rufiri uyobora ishyirahamwe Rukombe nawe turagushimiye cyane akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika
mwakoze gose n'ukuri twifuje ko ibiganiro natwe byobandaniza byari ko birabandaniriza kugira ngo bishoboke ko twoshikira ku masezerano azotuma igihugu cyacu gitera imbere kikayagwa mu makungu
nshimire Engineer Sule na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika